intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Indwi yatanguye kwa mbere uheze gushika kwa gatanu uza yahariwe isuku. Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko abakozi bose aba leta n'abikorera utwabo kiretse aho mu bisata bimwe bimwe batazotonda mu biro, ahubwo bazokora ibikorwa by'isuku aho bakorera. Ugaruka baratubwira uko bakinye iyo ngingo. Ni muri iki kiganiro muri ko mushikirizwa na Francine Kanyange. Kaje
dafise ijambo.
Umukuru w'igihugu avuga ko ibibanza bitandukanye harimo naho bakorera imirimo ya misi yose harangwa n'isuku rike. Kugaragara rise Ndayishimiye aho niho soko ry'indwara zimwe zimwe ziva ku mwanda yabishikirije kuwa gatanu itariki 9 uku kwezi.
Abemerewe gukora abaganga bariko baravura nibavure, abacamanza ariko bacimanza nibazice kuko nugira ngo abene gihugu boroherwe. Mugabo uwo nzosanga mu biro yicaye nibabanze bakubure duhere kuri iki nyene nitwaheza kugira isuku duheze rero tuje ku bindi bikorwa. Nta muntu n'umwe nkeneye akorera mu biro, bazosura mu biro nje kwirabira ingene isuku rimeze. Bamaramare nabo bumve yuko akazi kahagaze kubera turiko tugwana n'umwasi. Umwasi yaduteye umuntu akavuga ngo agwaye korera ngo mbe ko yokorera avuye kuki murumva ngo amazi ngo arakenye ngo amazi mabi naho wayikuye mu biro ukoreramwo ngo wese uko ntagwara korera nani mubonye ahiba ivaho dukorera.
Mana tabara barundi turananiwe.
Ara tabara 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 abarundi uko watabaye abisiraye tabara.
Ugaruka bango niki kuri iyo ngingo y'umukuru w'igihugu Eloi ari mu Bubiligi ati umukuru w'igihugu ingingo yafashe siyo yari ibereye.
Ubu ico kirundiro cy'uko umukuru w'igihugu atangiye ngo yo kwindwa yose abakozi ba leta bahagarika imirimo bakaja mu isuku gifashe kuko ari igihushane cy'ivuga we avuga yuko ashaka igihugu kiba giteye imbere mu 2040 ngo mu myaka ibiri ngo tuzoba duteye intambwe cyane gusa bagiye kugera ngo kwa gusa ngo bakore ngo kushashatse ngo utare ngo bafise mu myaka ibiri ngo Burundi ngo ntacuzwa mu gisaba. Ufata ushaka gutera imbere ugatubuza abantu gukora mbega isuku mu Burundi kurikora yurinda gufata itegeko ry'uko abantu bahagarika imirimo, yurinda gufata itegeko ry'uko abantu bahagarika imirimo birateye isoni, ahubwo birateye agahinda. Ushobora yuko perezida wacu atazi neza icajejwe, ntazi neza icajejwe, nta biro na bimwe bidafite abaplanto, nta biro na rimwe badatunda mu minsi yose. Mbega abantu bo bemera gukorera mu isuku ahantu hasa nabi n'abantu ki umva bapfuye no bitwajejwe. Mugarekere ingaruka ku mukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu nuvuga ko atazi neza icajejwe, kuko yaba atazi icajejwe ntiwagarika abantu indwi yose, ntiwagarika abantu indwi yose nama bavuze ngo kwa gatandatu bagira ibikorwa rusange. Noro ibyo bikorwa rusange bakurike, muri ibyo bikorwa rusange bakurike nibyo badashobora kuba bashobora kugira isuku.
Iwati isuku rijana n'amazi muri iki gihe kuyaronka ni ingorane.
Nabonye mu minsi y'utubyo twame turengana ngo amazi yabaye igitoro. Nuko ata amazi bafisi ahumva afisi icavuga nabazahereza abanyagihugu amazi bose nabahereza amazi nka zigambira ziba kuzikorwa kitigira akamaro nagurane no mushikiranganje w'amasoko ntanga ngupfu bahereza abanyagihugu amazi. Icyo nicyo gihugu cya mbere gikenewe kubicanye n'isuku, naye guhagarika abantu ngo bakubure n'imikubuzo harafasha umukubuzo birateye isoni, birateye isoni bigeze si by'umukuru w'igihugu. Abonye kungure hariho isuku itameze neza yari gutumatuma twashikiranganje tuvuga ati nikebuke umwe wese ahakurira. Ndabasabye mugerageze muhindure ingendo bijya bisaka bijya biki mu bikuru kandi ngo ndaguhagarika abantu bose cyangwa basire gupfavuga ati kwa gatandatu wo rusange bamwe bose aho bajejwe bakora ntako n'akaruru keza kuko guhagarika abantu gushaka iterambere uko hari abanyagihugu nk'ibyo tangazo twari hari abanyagihugu bise yo yaraje kunzira ikintu kanaki Bujumbura cyangwa umvita tiso ni tura ngumu na vwe uguru wagi ni ni tiki igoye aze kuna hili paa kufuruma ushikila ngaji kanati ya sila nga hiwa akodzi mwini rima kuru mkuri gihugu watu imani tamuduku ya kuna na hawi gihugu azolichila na mumanga kuko izwe ya kodze bila tiso ku izwe wa jiru wa tabikura wakaza buti bila ke kuzwe wa take bila ke
tawari murundi ato mkuri gihugu ya fashe ingi ingiwerele
sewe hugu waru kejo o kwaza kendeza chaane kuko wasanga anu hisi ya kakirishuku anifazari tawasanga imkirishuku walite chaane nilero yara kutuka karolero lero yara kutuka karolero kutuka karolero keeja akahimiza yuko wani mwosa wake uko nisuku ndo yuko wadza kwa kilawandi wa kwa hivyo wakilu mungu makila nungu tamizine eeja na unga yaswa kutuka kulingwa atipa kusafuriki nilero yina kuwa kwa mwosa aju yakoze kuba yafashe iyo ngingo kuvuga ati abakozi bose ba leta n'ibikorwa bya bose batangure kuza mu biro batangure bakore isuku nibyo abarokeza gukunda anye igihugu gitafite isuku bwo kuba gifite isuku gatatu cyane kuma sakira ingwazi byaduka
Kevin ari muri Côte d'Ivoire ati ngingo nkizo nizo gusamaza abarundi
iruka rwa mukuru w'igihugu yatanguje isuku mu gisagara cya Bujumbura Jewe ikeno bivuga ko cyambere kuba tugira isuku twiyumvira kugira isuku mu Burundi n'ikintu cyiza ka muntu n'ikigwanya ariko inzira bikogwamwo ingira umukuru wari karabishyishamo se byatigezwa gutya ni bigaragara yuko umukuru w'igihugu kumuyana bivuga ngo ntagira amufasha ntagira amahanura kandi nawe yena cyakora ibintu kwa byumva akabikora potopoto nta ubuze gitifa bafise nta planification yafise isuku ariho ubushanga n'ubuyeje isuka cy'isuku abakozi bose aho bakorera barabajwejwe isuku yaravuze ngo arahagaritse akazi indwi yose mu gisagara y'abantu bose bakora isuku aho bakorera ugasura aba nk'ubushanga njikana aka amabanke amadene yose atandukanye ngo abakozi bose bajye gukora isuku aho bakorera isuku kuko afite ibigo binini bosukura ku buryo bagaragara igikoni mugabo hari inzira byari gucamo bigakorwa neza iby'isuku ugasanga ntibanje konona ubundi buzi bwokogwa mbega nk'ubunye hahombye abantu bangana gute bari bakeneye nk'ibintu byihuse bakeneye gukora abakora mu gisata cya obere abakora mu gisata cy'amabanki abakora mu bindi bisata turetse bigiye yavuze ngo bibandanye bikora hari abantu benshi bitura ibisata bitandukanye ubunye bike bihagarara kandi basanga nabi na irijanse kuri icyo gikorwa ariko barakora buke bihagarara none ubwo buryo bwari kuboneka cyane abo bantu bari kubarakereza amadosi yabo cyangwa ibikorwa byabo nabo byasumbushwa gute dore cyari igikorwa cyiza icyo cyateguwe neza rero njye nk'ugwaruka uko ndabibona umukuru w'igihugu nta tarafise yo kuyobora Uburundi nta tarafise yo kuba umurongozi kubera biramuroka no kuvuga ibyo ariko biramuroka kubera biteguwe neza njye guca mu nzira nziza abantu bakabikora batagenda guhungabanya ubundi buzikanaka rero biba byiza iyo iragiye gukora ntiyumva akuyokora neza muribuka kari rya mbere iri gite kabiri avuga ngo ateka atanguye ibyo bikorwa hajya hari kuri batu mu ngo igihe bwa mbere abitangwe arafata umukubuza arakubura hari izi n'izi ngazi n'ibi iri nge mu turaho dosa biherera ibi no gusamaza abarundi ubukene ni bari mu bwidanke negere babyibagire yerekane yuko asuku ari cyo kintu cya mbere cyokenerwa gusumba ibindi byose iyi ni izi zitemerero y'ubutegetsi ya mike yakoresha igihanze abanyagihugu ikaze ibibagirwa mu kuzana akantu gashasha mu gutemeza yuko imicafu ari iterakorwa kandi akatagira amazi rero hatereza kuzakorera rero ibihezo dusamaza abantu guhenda abanyagihugu ahubwo bagakora icyo bakenera gukorera abanyagihugu
Loic ari mu Burundi ati biriko birakogwa ubu ntacyo bizofasha mu kugira isuku mu gisagara atari kwicisha kuruta abarundi ubukene kubera imirimo iriko iracumbagira
atabantu kugara ibikorwa byose bya leta ngo abantu bajye mu isuku ariko birakogwa muri iyo nzu imwe haba hapfuye ibintu bingana iki niba mu bindi bihugu hose harabaho isuku hari ababijeje ikintu ngaruka ni cya kindi nuko n'abakora iryo suku uyu munsi hari abantu bazwi yuko bakora isuku mu gisagara aho usanga baheranye imyaka itatu umwaka n'inusu imyaka ibiri ariko bajya kubona ngo isuku 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 ibyo bintu bidakuki none uyu munsi ko agiye gukora isuku iyo nzu imwe agaca yamaze gukora isuku aho gufata igisata gikora ibyo bintu bakagishyiramo ingufu bagahemba abakozi babikora bakabaha agashyukabuti bagiye kwifotoza ngo bareke bakora isuku babuze abantu kujya kurondera igitunga imiryango yabo bobo bajya gusanga amahire ibintu bimeze neza imishahara ikirandikwa bakaca bajya kugara ngo nta kazi na kamwe kazokora Kakaroro humuntu yavuye ahubwo aje kurondera ikintu ariko iyo byose kakihe ataronjo kintu. Muzi n'ubukene buhari, nta bitaro kihari, nta ki, iki kigara duze, akaca gumunezwa ngaho. Rero jewe mbona yuko ako nakarenganye. Nakarenganye ariko aragira n'igihugu. Sinibaze yuko umukuru w'igihugu ibikorwa byose igiye kuzabikora. Yamye avuze ngo yabyifatiye mu ntoki, ibi yabyifatiye mu ntoki. None tumwitwe byose kaya yashe mu minwe, azabikora ari umwe. Nari muhe twari ari umwe. Rero kera boba baratwaye igihugu nta suku ryari rihari. None basi byarabuze yuko yofatira akarorero ku batwaye igihugu. None mu batwaye igihugu bose, kuvangira uburundi bwihutira. Nta muntu wumwe yatwaye igihugu neza ngo ibyo bintu bikorwa. Umukuru w'igihugu akeneye guhindura ibintu. Ntiworaba akarabira basi ku burorero basi abatwaye igihugu atanu umwe yoba yaratwaye neza. Akarorero ku burorero bw'abandi bakuru b'igihugu. Ukuntu babikora. Kevyo iyo ngendo yo kuvuga yuko afashe inzu yo gukora isuku. Ntakimaze ahubwo ije kunyura ibintu. Mu kubikora barugaye amabarabara. Mu kubikora hari abatotezwa. Mu kubikora uyu munsi n'akajagari.
Loic bati umukuru w'igihugu yari akwiye kureka abajejwe ibijyanye n'isuku akaba aribo babitunganya.
Umukuru w'igihugu arakwiye kumenya ibyo ajejwe. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi umuntu atwara igihugu se yagiye kuza kura mu ibarabara. Ari gutuma abantu ababijejwe bagakora ibyo bintu yaba ngombwa agashyiraho amasosiyete. Ko mu bindi bihugu byose hari amasosiyete aterwa kuyarara agashyiramo ingumvu isigahemo gisa neza. No kuyandukita ngo jyewe ndahashinjwe imwe ngo nijye mu ibarabara nkubuke. No kwa umunyeshamakuru wabubaza ibirometero amaze gukubura. Uyu munsi cyangwa uwo cyaho yaciye akubura. Uyu munsi usanga atayararari hari. Sindabitabura neza. Ibintu no gutunganya. No gutunganya kuko ntacyo bidushikanako. Nta nicyo bijya kungura Abarundi. Kuko uyu munsi Abarundi bibereye mu bukene butagira idina, bibereye mu marira, bibereye mu maganya, kuza kubafatira umunsi umugongo ukababuza kujya kurondera icyo urenze kugira barengereze imiryango yabo yari bafunguye ngo uri kubatekera ajya gukura mu mabarabara. Aba nyine bari kubarateka abantu gukura mu mabarabara ni bagira iharara kuko nta bisi n'ibyo barya n'ibyo baje guca mu mabarabara. Kuko si niba abandi bo ntabyo bagira uwo munsi bari mu marira n'amaganya. Rero iki cyo kwiyadusanguye ko urugaragara umukuru w'igihugu ateka abantu. Mbega isagara ni Bujumbura gusa. Nabahaye akarorero uyu munsi uwo cyangwa umukuru w'igihugu yaciye atoriye arara. Uyu munsi nta yarara ari hari kuko umunsi ngira gatatu. Ariko uwo yarara. Nta rindi rihari. Rero umukuru w'igihugu arakwiye kumenya icyo ajejwe. Mu gufata ingingo akabanza agahanuza arasa abunganizi bakamunganira. Kuko umutwe w'umwe ntugira inama. Ya gashobora kuko hari ibyo ajejwe ajejwe amabanga menshi.
Ikiganiro n'indafite jambo Neto ari muri Kongo ati umukuru w'igihugu ntiyarakwiye gufata ingingo atabanje kwiyumvira.
Iyo ugenda akaraba mu bihugu byose bigeze ku iterambere, ibihugu bifite isuku rikwiye, nta na hamwe bigeze bakura abakozi ba leta ngo bave mu biro ngo bagende gukora isuku. Kuko abakozi bo mu biro, hari abakozi bo mu biro, hariho n'abandi bakozi bagenewe gukora isuku. Ibyo rero nk'igihugu kinini nk'u Burundi, igihugu gisubira inyuma cyane rwose ku rugero ruhebuje, kubera yuko abakozi batonda mu biro baba bafise akazi kabo ko mu biro, hariho rero n'abandi bantu bagenewe gukora isuku. Twero nkugaruka tubona yuko leta y'u Burundi yari ikwiye kuva ibuzimu ikagira ubuntu ikaraba ingingo zibereye mu gukora isuku. Leta nishyiramo uruhara nk'isuku ryo ku mabarabara, ikaraba amabarabara yubakwa kwa mabarabara aba yagutse ku buryo bakora imifuregi y'amazi agahita neza, ku buryo ibyo bintu bata mu makanivu, ibi biplastike, ibigopo, ibintu nyine bijya by'imyanda ku buryo amazi yaza icyo bigenda. Mugabo amabarabara akoze nabi, imyanda ku ibarabara iragwira. Amabarabara iyo yaga n'abagiye abantu bakora isuku mu mabarabara baragira ingware kuko baca kuragira amagisita gose. Rero leta ntiyari kumuti ni kwari gukura abakozi mu biro, ahubwo yari ikwiye gushingiraho umugwi ujejwe gukora isuku, igashyiraho
n'amandi ku bantu babarinze kumbyimbo litiba yafashe hama leta yari kwikwibuka yuko kugira ngo abantu bagire isuku leta nayo nishyiramo uruhara none isuku bisabwa amazi mu gihugu cy'u Burundi nta mazi ahari isuku isabwa ko umuntu aronka agasabuni umuntu aronka akahomba ko kumesa impuzu ibyo bintu byose mu Burundi byarazimbye iyo umukuru w'igihugu ntiyakugenda kuri miri kuzamenyesha amakuru avuga yashavuye avuga yuko ngo bakozi ba leta ngo bakunda ngo amakonji ahubwo yikwiye gufata ingingo zose zishoboka ku buryo umunyagihugu aronka isabuni byoroshye amabarabara agakugwa neza
Sontana ari mu Burundi acyo ngingo yari nziza ariko mfise amakenga kutazokurikizwa
cewe uko nakiriye ibyo umukuru w'abagabo uko yavuze yuko abakozi bose ba leta bakwiye kugira isuku no kuri byari byiza kubera isuku mu bisanzwe irakenewe ahantu hose mu bintu byose isuku irakenewe mugabo ingorane yo muri iki gihugu iyo umukuru w'igihugu avutse umenga y'abantu batakurikije ibyavutse umenga y'abantu bamukengera ukamenga si umukuru w'igihugu nicyo gituma umukuru w'igihugu mu bisanzwe akwiye kwisubiza ijambo agatanga itegeko rigakorwa ubwo rero akirivuga mugabo ingorane hari abantu batakurikije amategeko y'umukuru w'igihugu ego mu ntango akirivuga kubera byari bishyushye ukuri barabikora mugabo uzorabe mu minsi izobikurikira nta n'umwe atazashyigira isuku ku kazi biba bihetse kubera iki umenga umukuru w'igihugu ubu baramukengera umenga itegeko atanze abandi ntibagomba kurikurikiza
isa ari mu Burundi ati ingingo bene izo ntizategerezwa gufatwa n'umukuru w'igihugu
umukuru w'igihugu yatangaje ko abarundi imirimo yabo yohagarara kugira ngo bakore isuku ariko na cyewe ku mirimo y'umukuru w'igihugu siwe yarapfutse iya mbere yo gufata iyo ngingo rero aho tugeze ubu ntitubona iyo tashe niyo tuvu kuko intwaro yo hagati mu gihugu iyo ishobora gufata iya mbere yo gukora ibyo bikorwa yo guhimiriza abanyagihugu mugabo kwa kubahimiriza igihugu kubera nitwambwirwa mu mugambwe nicyo gituma isuku badashobora kubyita abanyagihugu ibyo ndabivuga n'isunzi ibi bikurikira ehera iyo hateguwe ibikorwa rusange haza abanyamugambwe bakaza bambaye impuzu z'imigambwe nanje sindi mu mugambwe ibyo bihuse bishobora kubyitaba icyo ni icya mbere mu gihe hatunganijwe ibikorwa zone kanaka ifise ibyo isigurira abanyagihugu b'iyo zone iterambere haza abanyamugambwe hakaboneka bambaye imigambwe impuzu z'imigambwe none wumva iryo terambere ryoboneka gute wumva ry'ukuri boneka gute ni ibintu kwiyemeza mukuru w'igihugu ari kuvuga akakora ni kugira nyine ngira no kwiyamamaza rero ikindi kimbabaza cyane mu gisagara cya Bujumbura hari amashyirahamwe wumva ngo atuza amafaranga munkore ibiharuro muharure buri zone inzu zirimo imiryango irimo umuryango umwe uratozwa amafaranga ibihumbi bine urupango rumwe z'idandarizo wihishwa ibihumbi umunani ayo mafaranga ajyahe abantu baje kwiba baje kunyaga baje gutwara igihugu rero nk'ugwaruka sikuri ubushyikirangazi bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwari bwa mbere gutanga imihoho icyo buzi buraza gusambura imigambwe buraza gusambura abacanki bariya amashyirahamwe amashengero kuryamisha bakoranywe n'uwo mugambo sendefedete rero nje nk'ugwaruka umukuru w'igihugu ariko abarundi bihahira imirimo yabo ibyo byo kuvuga ngo isuku iki isuku ni volontaire y'umuntu wese ubwo mwitunganije neza
ruturanye cyati n'ururo ruturanye cyati n'ururo ehe nta kini cyenda juri batiganya mu bugarama wararaye kwa kwa nyamuro ne kwa kwa nya kwa kwa nya barundi kwa kwa nya kwa kwa nya barundi kaze kwa kwa nya twiyubakira urundi bacu
cyari kiganiro ndafite jambo cyari cyerekeye ingingo umukuru w'igihugu yafashe mu mpera z'indwi iheze yuko iyi ndwi ari yuko abakozi baba leta cyangwa abikorera utwabo bagira isuku aho baherereye ugaruka hari abayishimye berekana ko ifite akamaro abandi hari abarekanye ko atakimaze ariyo kubuza abarundi gukora mu gihe basanzwe bugarijwe n'ubukene mwakoze mwese mwateze amatwi radio Inzamba agateka kawe tubifurije kuraranirwa naho kuwa gatatu uza
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.